Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije nchuti nangu bakunzi mukurikirana makuru Uganda yagagwa Enter News. Kazi makuru yacu uno munsi makuru mugiye gushikirizwa na jewe ni Nina Hazwe Maria Karori. Duhereye makuru yacu mu rusenda ishyira hamwe kimuntu jejwe ndoro mu ikambi ya Rusenda Action Aid yaratanze ibikoresho by'ishure ku banyeshuri biga ku ishure rito rya Katunguru. Ibyo bikoresho bigizwe na maskaye, amakaramu, amashakoshi n'ibindi byahawe abanyeshuri barenga gato 2000 b'impunzi z'abarundi mu ikambi ya Rusenda. Gisirene Manirakiza arabitubwira.
Ishirahamwe rijejwe indero y'abana mu mashuri irusenda na Munongwe Action Aid yaratanze imfashanyo y'ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri mu mashuri y'intango ya Katunguru ejo haheze w'igenekerezo rya 19 munyonyo mwaka wa 2018. Ibyo bikoresho bigizwe n'amakaye, amakaramu, amasakoshi n'ibindi. Ku ruhande rw'abanyeshuri barashima ku mfashanyo baronkejwe bakamenyesha kandi ko bidahagije.
Begaje mwakani Katunguru njije kuronga makaye
na bike
ni lati uchongora ugonga ndashimisha ha ishirahamwe yaduhaye ibintu.
Itanga ry'ibyo bikoresho rije mu gihe haheze ukwezi kurenga umwaka w'ishuri waratanguye, ariko kubwishyira hamwe rikavuga ko kubijyanye n'igabanuka ry'ibikoresho mu bubiko bwabo bashoboye gushakisha ibindi nubwo byatevye. Mumenya ko ishuri ry'intango rya Katunguru ni rimwe mu mashuri yo mu Rusenda asanzwe ijya ko abanyeshuri b'impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda bashika 2000. Nishisiane Imani na kiza bashikirije inkuru mu ntumbero y'ikiganiro yaga.
Mu ntumbero yo kubumbatira isuku n'amagara meza mu ikambi ya Rusenda ishyira hamwe ADES yaraya amaboyo kwishurira ko ibikoresho byo kubaka utuzu twa sugumwe imiryango 750 yimbiye imisarane. Iyo miryango ikironswa kandi amafaranga y'amadolari y'Abanyamerika angana ni dolari 25. Tukumye mwicho gisata nyene iryo shirahamwe nyene rya ADES ryarubatse amapompo y'amazi ava mu kuzimu 5 mu site impunzi z'abarundi ya Murongwe mu ntumbero yo gutorera inyishu ubukene bw'amazi burangwa mu iyo site. Amani Daudi yadutegura inkuru mu kirundi mu ijwi rya Pacifique Munezero.
Icyo gikorwa cyatanguye mu ndwi iheze mu site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe. Imashini zitatu zikoreshwa n'amaboko kuri 5 zari zitegekanijwe zaramaze gushyirwa muri icyo kibanza, nayo 2 zindi zikaba zizoshika zisanga izindi ku kivi. Ku baronse iyo mfashanyo y'amazi barashima cyane, bakanatera intege ishyirahamwe ibikorwa mu iterambere ubutunzi n'ikibano ADES mu mfunyafunyo kuri iyo mfashanyo yo kongera amazi meza mu ntumbero yo kugwiza amabombo asanzwe muri iyo kambi ko bigiye korohereza impunzi n'ikibano cyaho i Murongwe. Bakaba basaba kandi iryo shyirahamwe kubandanya ibikorwa byaryo muri iyo kambi kugira nabo batere imbere. Igihe cya Murongwe n'ikigwati kiri ku birometero 15 mu bumanuko bwa Baraka mu kizi y'intara y'Amajepfo.
Mu kurangiza igisata cyanikejwe n'impunzi ku isi hase rigifatanije na Leta ya Congo yarahunguye kuri uno wa 19 munyonyo imiryango ine y'Abanyarwanda yahunze mu mwaka wa 1994. Izo mpunzi zahora ziba mu turere twa Nyangezi, Karehe na Mwenga. Bamaze gushika mu Rwanda izo mpunzi zica zironswa ubufasha n'amashyirahamwe akorana na Hasera akora muri ico gihugu.
Izo mpunzi zikaba zigizwe n'imiryango ine igizwe n'abantu 14 harimo abana n'abakenyezi, bakaba baturutse muri komine ya Kadehe, Nyangezi na Mwenga. Ku bwabo bakaba bahisemo gutaha mu gihugu cyabo mu gihe kirangwamo amahoro. Mwamenya ko kandi bashoboye kumara iminsi itari mike mu kigo gisanzwe gihitiramwe impunzi z'abarundi n'abanyarwanda Ndendere Ibukavu, bakaba baratahanye iwabo ikibuye, ibyumba n'igisenyi.
Amakuru yacu naharangiriye yakoze Serge Bisimwa arongwe na Jacques Kabore yabateguriye nini nazwe Marisha nabashikirije ndabipfurije amahoro n'amahunda naho utaha.